Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryo kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kabiri tariki 13 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Muri kumwe na Federica Nkundikije
na Oriane Itangishaka. Ni saa moya n'igice I Bujumbura ni Kigali. Kaze mu biganiro vya Ijwi ry'Amerika.
Ntabwo ari ngombwa ko abanyamakuru ujya kubabesha ahantu hamwe ngo uri kubigisha indangagaciro na za kirazira, kuko bahazize mu ishuri zirebana n'umwuga, kandi izo z'umwuga ni nazo zinarenze izi ngizi Rucagu yigisha. Kuko
kandi uburyo buza busubiza ibibazo biri mu itangazamakuru, tukaba dusanga rero itorero ari imwe mu ngamba zizafasha itangazamakuru, kuko kwiga ni uguhozaho.
Abo n'abamenyeshamakuru mu Rwanda batumiwe mu bikorwa byo kwigisha amateka y'igihugu hamwe no gukunda igihugu. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa zishyiramwe y'igihugu ibihugu by'i Buraya zagenduje amatora mu gihugu cya Guine, zatangaje ko naho habaye ingwane zijyanye n'ibikoresho, ngo amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa Mungu, yagenze neza kandi yabaye ku mugaragaro. Ayo majambo yatangajwe uyu munsi kuwa kabiri n'umukuru uyu murwi Frank Engel, aratandukanye n'amajambo yashikirijwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bahiganywe muri ayo matora. Bobo bavuga ko ayo matora akwiye gufutwa ngo kuko abayatunganije bayivye bayibira Perezida Alpha Conde. Itangazo ryanditswe ku mpapuro zine ryashikirijwe n'uyu murwi w'abarorerezi rivuga ko hari amakosa atari make ibonekeje muri ayo matora, arimwo urutonde rw'amazina hamwe n'ingwane zijanye n'isaha ibibanza byo gutoreramwo byategerezwa ku rangiriza ko icyo gikorwa. Yamara mu kiganiro umushanahe Engala yahaye iradio Ijwi ry'Amerika, yavuze ko ibirego byashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta bivuga ko amatora yibwe, kandi hari n'amakarata yo gutora yashizwe mu dusanduku two gutoreramwo ari birego bitashoboye kwemezwa n'izo ntumwa zishyirahamwe ry'Uburaya. Abategetsi bo mu gihugu cya Guine gushika ubu ntibarasohora ibiharuro byavuye muri ayo matora yo ku munsi wa Mungu. Vyitezwe ko Perezida Alpha Conde azotsinda ayo matora, azomuha akaryo ko gutwara icyo gihugu mu kindi kiringo kigira kabiri, naho bisa n'uko amajwi ashobora kuba yegeranye gushika aho hashobora kuba amatora yo mu kiringo kigira kabiri. Mu kiganiro umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta Selu Dalena Diallo hamwe n'abandi banyapolitiki batandatu batavuga rumwe na leta bahaye amenyeshamakuru bariyamirije ayo matora, bavuga ko yabayemwo ubusuma bwinshi, bongera baratangaza ko batazokwemera ibizo yavamo.
Mu mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru izobera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu Burusiya, mu mikino yikurakuranamwo intamba mu rugamba z'u Burundi zatsinze Seychelles ibitsindo bibiri ku busa mu rukino rwabereye I Bujumbura kuri uno munsi wa kabiri. Mu rukino rwa mbere rwabaye mu ndwi iheze, u Burundi bwatsinze Seychelles iwabo kimwe ku busa. Mu rukino ruzokurikira u Burundi buzokinana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho izoba ari ku itariki 9 hamwe n'itariki 17 z'uku kwezi kwa 11.
Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika. Itozwa ryakozwe n'igihugu cy'u Burundi ryerekeye indege y'igihugu cya Malaysia inimero MH17 yarasiwe mu kirere cyo mu seruko rw'igihugu cya Ukraine. Hari hasanzwe habera ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine hamwe n'abagwanya ubutegetsi bashyigikiwe n'igihugu cy'u Burusiya. Rivuga ko iyo ndege yakorewe na misile yarashwe n'ivyuma vyo kurasa indege vyakorewe mu gihugu cy'u Burusiya. Abategetsi bo mu gihugu cya Hollande batangaje iyo raporo uyu munsi kwa kabiri mu kiganiro batangiye mu gisagara ca Lahe. Ibisigarira vy'iyo ndege vyegeranijwe n'abariko baratohoza ukuntu iyo ndege yarashwe vyari vyakoranirijwe mu gisaho c'icuma, kandi uruhande rw'inyuma rw'iyo ndege rwashizwe hamwe rwaboneka inyuma y'abo bategetsi bariko baratanga ikiganiro. Iyo ndege inimero MH17 yakorotse inyuma yaho irasiwe ku ruhande rw'imbere ku mudereva mu bamfu. Iyo ndege yaciye isambuka ikiri mu kirere imbere y'uko igwa.
Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe impunzi ku isi HCR biranegura byivuye inyuma ibitero by'ubwihebe byagizwe n'umugwi w'abagwanyi bo muri Nigeria ba Boko Haram. Ibyo bitero byagizwe hakurya mu burengero bw'igihugu muri Chad, hapfa abantu benshi muri bo harimo abari baratesheje ingo zabo. Ibyo bitero by'ubwihebe byagizwe ku isoko ridandarizwamo amafi ku munsi wa gatandatu heze mu ntara ya Bagasola, kimwe no muri site y'impunzi ahitwa Kuseri. Ibyo bitero byagizwe n'abihevyi b'abakenyezi batatu hamwe n'abasore babiri bihitana abantu 47 bikomeretsa abandi benshi. Hafi y'igice cy'abahitanywe n'ivyo bitero barabo muri site y'ikambi y'impunzi aho ikuseri. Leo Dobbs, umuvugizi wa HCR, yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari igitero cya mbere nk'icyo kigizwe aho hitwa Bagasola. Abasirikare b'urunani rw'ibihugu by'akarere k'uburengero bwa Afrika bagera ku 87 baherutse kurungikwa muri Chad kugwana bagwanya uwo mugwi w'abayisilamiste ba Boko Haram, ariko ibikorwa byawo ntibiratangura.
Igihugu cy'Ubuyapani cagabishije ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO ko gishobora guhagarika intererano yacyo nyuma y'aho ibiro UNESCO byemereye gushyira ahabona inzandiko zijyanye n'ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare b'igihugu cy'Ubuyapani mu gihe cy'ubukoloni mu gisagara cyo mu Bushinwa cyitwa Nanjing. Umuhanuzi mwishikira mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire mu gihugu cy'Ubuyapani Yoshihide Suga ejo ku munsi wa mbere yavuze ku iyo ngingo ibiro mpuzamakungu UNESCO yo kwemera ko izo nzandiko zo mu gihugu cy'Ubushinwa zivuga ubwo bwicanyi iteye ingorane zikomeye ngo kuko Ubuyapani hamwe n'Ubushinwa bitabona cyo kimwe ivyo birego. Yavuze ko leta y'Ubuyapani yaririndiriye ku iyo raporo iba raporo atabyegamiye kugira ngo ntikoreshwe mu ntumbero ya politike. Yavuze ko leta y'Ubuyapani iriko iriheza ingingo yofata zirimo guhagarika imfashanyo n'intererano isanzwe iha ibiro UNESCO. Umushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Ubuyapani n'amakungu buvuga ko mu mwaka w'2014 igihugu cy'Ubuyapani cahaye ibiro UNESCO imfashanyo ingana n'amadolari $31 million.
Tukivuga ku Buyapani, buramatari w'izinga rya Okinawa mu bumanuko bw'igihugu cy'Ubuyapani yashishikaye afata ingingo yari yiyemeje gufata mu kwaka uburenganzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarahawe kugira yimuri kambi yayo y'abasirikare bagwanira mu kirere. Ivyo bikaba bigiye gutera amatati mu butungane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatati hagati ya Leta y'Ubuyapani nako n'intara ya Okinawa. Kuri uno munsi wa kabiri niho Takeshi Onaga yatangaje cese ko yafashe ingingo yo kwima Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo kwimura ikambi yayo y'abasirikare bagwanira mu kirere ahitwa Futema. Ivyo habikoze nyuma y'ukwezi kumwe hatangaje ko yaragiye gufata iyo ngingo kubera yavuga ko yasanze harabaye amahinyu mu mpapuro z'uburenganzira bwo kwimura iyo kambi zatanzwe na buramatari ya Hahora. Uwo buramatari mushasha Onaga yatsinze amatora yabaye mu mwaka uheze nyuma yaho atangarije ko yari afise umugambi wo guhagarika iyo yimurwa y'iyo kambi abasirikare b'Abanyamerika ngo ryubakwe ahitwa Henoko. Yoshihide Suga, umutegetsi mu biro by'umukuru w'igihugu, avuga ko ingingo buramatari yafashe itanejereje na gato kandi yongera ararahira ko iyi mugwa ry'iyo kambi y'Abanyamerika rigiye kubandanya kubakwa naho uburamatari yafashe iyo ngingo. Leta y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari barumvikanye kwimura iyo kambi y'Ifutema nyuma yaho abanyagihugu baba hafi yaho bidogiye induru nyinshi yava muri iyo kambi. Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 nibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu aerobase@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. kuva igihugu cy'u Burundi gitanguye kurangwamo umutekano muke abadandaza kumbibe igihugu cy'u Rwanda gihana n'igihugu cy'u Burundi bavuga ko ubucuruzi bwabo bwasubiye inyuma kuko abanyarwanda binjira mu Burundi bagabanutse ndetse n'abarundi bacururiza mu Rwanda muri iki gihe bakaba nabo nyene baharurwa ku ntoke. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumta Kabonye.
Gutinya kwambuka bagana i Burundi ku rundi rw'abacuruzi bo mu Rwanda ngo badahohoterwa, umutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi utuma abarundi batakiza mu Rwanda ku bwinshi mu bikorwa by'ubucuruzi buri mu byatumye ubucuruzi ku mipaka yombi bucumbagira. Nanyarukiye mu isoko ryahitwa kuri Mbyo riherereye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, nahasanze ubucuruzi bw'inka. Nubwo ari isoko wageramo bwa mbere yakwibwira ko rikomeye, abacuruzi twaganiriye babwiye Ijwi ry'Amerika ko muri ibi bihe by'umutekano muke mu gihugu cy'abaturanye ubucuruzi bwabo bwadindiye.
Mbere bakeza arabona buja nk'inka eshanu esheshatu, kugeza ubu ngubu n'ebyiri n'eshatu.
Uyu ubu ngubu ntabwo tucyambuka kuko batubwiye ko turamutse twambutse batugirira nabi. Twarabihagaritse rero ubu ngubu ubucuruzi bwarahagaze. Njyewe nayo ndi mu Kayanza tubona abashinzwe serivisi ya dokumentasiyo babazanye babagejeje mu Kayanza badupakiza imodoka zimanuka zijya ku Kanyaro ngo dutahe iwacu. Nacuruzaga inka nkazigurira aha mu isoko ry'ahantu bita Indora i Burundi, nkazijyana ahantu bita muri Congo za Uvira. Kuva icyo kintu cyabaho nahise mpagarara sinongeye gusubirayo.
Aba bacuruzi babwiye Ijwi ry'Amerika ko bahagaritse kujya gushaka ibicuruzwa i Burundi bitewe ahanini n'uko bagendaga bagahohoterwa. Mu mpera z'icyumweru dushoje, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka ubwo yari mu Karere ka Bugesera gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, mu ijambo rye yakomeje ku mutekano aho yavuze ko abajyaga bakunda kugenda muri ibi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda bakwiye kubigabanya, byaba ngombwa bakabireka kuko bakwiye kwirinda icyatuma bajya mu byago.
Aka karere nanone gafite imipaka miremire, abayobozi b'iyo mipaka ugomba kumenya uwinjiye n'usohotse bigenze bite. Abajyaga bakunda kugenda bimwe mu bihugu duturanye babagira inama ko mwabigabanya, byaba na ngombwa mukabireka kuko hari abagerayo bagahohoterwa kandi ntidushaka ko muhohoterwa. Turashaka yuko muba bazima tugakora tukubaka igihugu cyacu. Mwirinde ikintu cyose gishobora kubateza ibibazo cyangwa kikaba cyateza igihugu cyacu ikibazo.
Abacuruzi bemeza ko kuvaho bamwe muri bagenzi babo bagiye bahohoterwa mu Burundi, ubu nabo bagize ubwoba bagahita bagabanya kujya gushaka ibicuruzwa muri icyo gihugu. Ibi bikaba byaragabanije cyane inyungu babonaga.
Ingaruka nuko akazi kacu kahagaze, ntabwo dukora neza kuko mbere twakoreraga ni Burundi ariko ubu ntabwo tukijye Burundi, dusigaye dukorera hano mu Rwanda gusa. Urumva ko hafi cya kabiri cy'akazi kanjye cyahagaze. Twahisemo rero kureka ako kazi, numva mu cyumweru niboneraga 50,000, none ubu ntabyo nibona.
Ibintu byashaka ku mpaka byazaga ni inzoga za Amusiteri gusa, ibyo rero n'ubundi ntabwo bikiba cyane. Cyagabanije urabakiriya kubera ko abazaga ntabwo aribo baza, bake nyine baraza ariko bitari nka mbere. Najyaga mpakora za Amusiteri none ubu nyine byarahagaze, ntabwo umuntu akijyayo.
Ntacyo byaguhombejeho ko nk'abantu bakundaga Amusiteri Burundi se?
Ibyo byaragihombeje kuko urumva abakonsomaga Amusiteri ntabwo bazibona, n'inyungu nakuragamo sinyibona. Nahatinye gusa kubera umutekano muke n'ubundi nabona guhari.
Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu Karere ka Bugesera, mu Ntara y'Iburasirazuba.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Leta y'u Rwanda iriko irategura ibikorwa byo kwigisha abamenyeshamakuru bakorera mu gihugu hagati ivyerekeye amateka y'igihugu hamwe no gukunda igihugu. Iyo programme imenyerewe nka programme ya leta yo kwigisha imigambi ngenderwako ya politike yamara bamwe mu bamenyeshamakuru babwiye Ijwi ry'Amerika ko ku munyamakuru ataho yategerezwa guhurira n'ibikorwa bya politike. Inkuru twateguriwe na Eric Bagirubusa.
Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi nibwo amakuru yatangiye kwamamara ku inama nkuru y'itangazamakuru, ishyirahamwe ry'abanyamakuru bafatanyije na komisiyo y'itorero ry'igihugu bari gutegurira itorero abanyamakuru b'imbere mu gihugu. Itorero rimenyerewe nk'umwanya leta ifata abantu b'icyiciro runaka ikabajyana ahantu kwabo kubigisha gahunda ziri mu murongo wa politiki y'igihugu zitagomba kuburamo gukunda igihugu. Bwana Boniface Rucagu mutahira mukuru w'intore yatubwiye icyo afata nk'ikidasanzwe kuri iki giciro cy'itoro ry'abanyamakuru.
Ubuhanga n'ubumenyi afite ntabwo yari yakabihurije ku musingi ukomeye w'indangagaciro na kirazira. Ubu noneho ibyo yakoraga byiza agiye kubishyira ku musingi utajegaje w'umuco w'indangagaciro na kirazira. Ibyubakiwe ku muco w'indangagaciro ntibibeshya, bivuga ukuri, ntibinasenyuka, kuko abakabisenye nibo baba bari abarinzi babyo.
Abanyamakuru guturuka mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda baravuga buri umwe ko yumva itorero ryabashyiriweho bajyanishije n'amasomo yo mu itorero. Bwana Oswald Mutuyeyezu ni umwanditsi mukuru wa City Radio.
Ntabwo ari ngombwa ko abanyamakuru ujya kubabesha ahantu hamwe ngo uri kubigisha indangagaciro na za kirazira, kuko bahazize mu ishuri zirebana n'umwuga, kandi izo z'umwuga ni nazo zinarenze izi ngizi Rucagu yigisha, kuko iza Rucagu hicomekamo n'ibintu byo bita ngo gukunda igihugu. Kandi umunyamakuru ntabwo ari uw'igihugu gusa, umunyamakuru ashobora gukorera igitangazamakuru icyo ari cyo cyose ku isi yose.
Hari abanyamakuru kandi basanga bafatiye ku murundo w'ibibazo bigaragara muri uyu mwuga ikihutirwa kitaba kubashyiriraho itorero.
Nta mpamvu yo kujyana abanyamakuru mu itorero, kuko kujyana abanyamakuru mu itorero ntabwo bivuze gukuraho imbogamizi ziri mu itangazamakuru tubona uyu munsi donc zituma ripfa. Iya mbere ihari yagaragajwe n'ubushakashatsi ni ubukene bw'ibitangazamakuru butuma abanyamakuru bamwe na bamwe bishora muri ruswa. Sinzi ko iryo torero rizajya gukuraho ubukene bw'ibitangazamakuru. Ikindi cya kabiri kigaragazwa n'ubushakashatsi ni ubumenyi buke ku banyamakuru. Niba izo mpamvu zitazakurwaho numva nta mpamvu y'itorero, keretse niba hari ikindi leta ritegerejeho.
Zimwe mu nshingano inama y'igihugu y'itangazamakuru ifite ku isonga harimo kongera abanyamakuru ubushobozi. Bwana Peacemaker Mbungira Mihigo, umuyobozi w'uru rwego, aravuga ko itorero rizabafasha gukomeza kubaka ubwo bushobozi.
Kubaha rero urubuga nk'urwo rwo kuganira ku ngamba zitandukanye igihugu cyafashe kugira ngo bazumve, ni uburyo buza bwunganira inshingano dufite nk'inama nkuru y'itangazamakuru zo kubaka ubushobozi bw'itanga nk'amahugurwa, akabaha uburyo koko bwo gukora mu buryo bwimbitse, mu buryo bw'ubunyamwuga, kandi uburyo buza gusubiza ibibazo biri mu itangazamakuru. Tukaba dusanga rero itorero ari imwe mu ngamba rizafasha itangazamakuru kuko kwiga ni uguhozaho.
Abandi nabo bagasanga ibyo Leta y'u Rwanda iri gutegura bitari kure yo kujandika abanyamakuru mu bikorwa bya politiki bishobora gukoma mu nkokora amahame ya kimwuga.
Umunyamakuru ntabwo arahanga kugira ngo akine politike. Umunyamakuru ari hariya ngo akorere umuturage, ntabwo ari hariya ngo akorere Leta, nubwo adashinzwe kuyangiza cyangwa se kuyisenya, ariko yakagombye kureba ibyo Leta yakoze akabishima, ariko n'ibyo itakoze akaba yagerageza kuyikebura mu bunyamwuga bwe bitabaye ngombwa kujya kumwinjizamo ibyawe ushaka ko akora ibyawe ahubwo kurenza ibyo yakora nk'ibyo umwuga w'itangazamakuru mwemerera.
Aha naho Bwana Mbungira Mihigo arahatanga igisubizo.
Ntibizavanaho na gato ubwisanzure itangazamakuru rifite mu gukora umwuga waryo rishingiye ku cy'amateka ateganya, ndetse rishingiye no ku mahame abanyamakuru bwabo bishyiriyeho umukono. Icyo kintu nkaba nagira ngo nkizeze abanyamakuru ko atari ukuboza ubwonko, ko atari ukubaha umurongo bagomba kugenderaho.
Abatambutse mu byiciro bitandukanye by'itorero barabishima. Edite Nibakwe wa Radio Sango Star yagiye mu cyiciro cya bamutima w'urugo aratubwira umwuka n'isura biba biranga aho batorezwa.
Ni ukuvuga hariya ni nka hari igihugu cyaho kigenga. Ibintu biba bihari ni ibintu uba ugomba kumenyera, ukamenyera kubyuka saa 11 ukajya muri siporo, mukaza ni ku minota, ukajya muri dushe ku minota, ukajya kunywa icyayi. Rero iyo umenyereye ubuzima bwo hanze, icya mbere iyo uhageze biragutonda kubera ko utabimenyereye. Ikindi iyo ukihagera ikintu bakora ni ukukwaka telefone, baba bashaka yuko uba konsantre ku byo wiga. Nta makuru yo hanze umenya, nta radio muba mufite amakuru abacaho na makuru nimugoroba yo kuri televiziyo yaho, ni televiziyo yitwa Gaciro, cyane cyane abari amakuru y'ibintu byaranze umunsi.
Tuganira n'abakuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG, batubwiye ko abayobozi b'ibitangazamakuru aribo batanga intonde z'abashaka kujya mu itorero, ko kugeza ubu bamaze kwakira abanyamakuru basaga ijana biyandikisha ku bushake ngo bajye mu itorero. Kubwo umutoza Bwana Boniface Rucagu, umuntu umwe yagombye gutambuka mu itorero ubuziraherezo, ariko abaritambutsemo ndetse n'ingando bo bagasanga ari uguta umwanya.
Uragiye kujyana umuntu mu itorero yigeze kurikora mbere y'uko ajya muri kaminuza? Hari igihe kindi wenda yagiyeyo kubera impamvu zitamuturutseho uko ariko byari bitegetswe aho yakoraga. Ibyo wamwigishije utekereza ko ako kanya byibagiwe? Icyo gihe cyuri gutwara ni icy'abanyarwanda, bishobora gusubiza n'inyuma mu bukungu bw'igihugu.
Ubuyobozi bw'inama nkuru y'igihugu y'itangazamakuru burahumuriza abanyamakuru bari bafite impungenge ko kujya mu itorero bizabatesha akazi, buravuga ko Leta yateguye buri kimwe cyose kizagasimbura. Kuva itorero ryatangira mu 2007 abasaga 37,000 bamaze gutozwa, kandi Leta yemeza ishimitse ko iyi gahunda itanga umusaruro. Ababikurikiranira hafi ariko bo bakavuga ko ari umusaruro byagorana kubonesha amaso, Biteganijwe ko abanyamakuru bazajya mu itorero mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Imyaka 54 irarangiye umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Uyu munsi leta y'Burundi n'abarundi bose bibutse iyo ncungu y'Burundi hamwe n'amajambo yagiye arashikirizwa. Abatari bake basavye abarundi na cane cane urwaruka ko rwogendera iragi rya Rwagasore rugaharanira ubumwe n'iterambere. Iyi nkuru twateguriye na mugenzi wacu Tabita Mukamson.
Ibirori byo kwibuka imyaka 54 iheze incungu y'Uburundi kwa Gasore Louis agandaguwe byatangujwe n'inkuka y'imisa yasomewe kuri Cathedrale Regina Mundi isomwa na Musenyeri mukuru wa Diocese ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye. Muri iyo nkuka y'imisa umukuru w'igihugu cy'Uburundi Petero Nkurunziza n'ivyegera vyo bibiri bari bitavye. Petero Nkurunziza yari kumwe n'umutambukanyi wiwe Musenyeri Evariste Ngoyagoye. Yasavye abarundi kugiranira ikigongwe kuko Imana ifise amazina menshi ariko iryo zina n'irya barundi bufatira ko cyane Imana nyini kigongo. Inyuma y'inkuka y'imisa hakurikiye gushira amashurwe kunatemwa umukuru w'igihugu n'umufaso ni wiwe waserukiye umugambwe Sende DFDD userukiye umugambwe Iprona ishami rya konsira n'ibigira n'uwaserukiye Sawanya Frodebu. Hacavuzwa ijambo kwa Gasore yavuze igihe umugambwe wiwe warumaze gutsinda mu nyuma baca baja kwivuna umusase. Inararibonye zagendanye na kwa Gasore zaraho batubwiye ubutwari kwa Gasore yari afise.
Jewe kwa Gasore naramubonye ko mu mirongo itandatu narimwe jewe nari ntanguye no gukora jewe nari navuye mu ishuri. Jewe rero naramubonye narashimye ibyo yakoze abarundi bose barashimye ibyo yakoze. Yari umushingantahe kandi akiri muto mugabo yari afise ubutwari butangaza bose. Ubutwari bose bashima bakenguru.
Kwa Gasore Louis niwe yashinze umugambwe Iprona wavuye utsinda amatora aca amenyesha ko utsindiye bose. Uyu munsi ugeze uwo mugambwe uciyemwo ibice abari muri ayo mashami abiri ntibacana uwaka n'ubu bari bahuriye mu misa kuri Cathedrale ariko ntibari bitavye mu birori byo gushira kw'amashurwe kunatemwa bose. Hari haserutse konsira n'ibigira arongoye ishami rya Iprona ryemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura. Nabajije Karoli Nditije igi tuma tifatanije n'abandi kuko umukeba wiwe konsira n'ibigira ariho yarari yanyishuye ko umwisi gwa Gasore Louis atomubona ariko arabenshanya n'abakeba biwe we avuga ko bahimukiye iragi rya gwa Gasore. Inararibonye zagendanye na gwa Gasore zisaba abarundi na cane cane ugwaruka gufatana mu nda bakitandukanya n'amacakubiri nkuko gwa Gasore yabibasavye na cane cane muri bino bihe vya politike Uburundi burimwo.
Kabudasigana icyo umuntu yokwifuza nuko umugambwe wo wadasigana woreka kuba imwe bice yuko wo bumwe kandi noneho si kubaho umugambwe wadasigana gusa migambi yari yo yose iyo yiciyemo kubiri cyanke isosiyete yarimo yari yo yose iyo yiciyemo kubiri biba biriko biragenda uko bitategerezwa kugenda. Nicyo gituma rero nta woshigikira yuko haba indyane mu bantu haba ingorane mu bantu umuntu yoshigikira kw'abantu boja hamwe bakavuga rumwe uko twese turabarundi dukeneye ku Burundi buba Burundi bw'amahoro Burundi bubamwo abarundi bose n'abatari abarundi mu mahoro mu mutekano.
Umugano Rudoviko kwa Gasore yishwe mu mwaka w'1961 tariki 13 z'ukwezi kw'icumi amaze kuronka inayo kwikukira ku Burundi. Umugambwe wiwe Iprona umaze gutsinda amatora ku majwi arenga 80%. Iragigiwe kwari uko abarundi boba umwe atanu umwe akumiriwe bakagwiza imigambi y'iterambere abasuma n'abambuzi nabo bagahanwa. Ibujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Tabita Mukamusoni. Iyi ni Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka muri aka kanya tubumvishe akaririmbo ka Beyonce Pretty Hurt.
Mr. Edward,
Your first question. What is your aspiration in life?
Oh, my aspiration in life would be to be happy.
Yari Pretty Hurt yaririmbwe na Beyonce Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya, ariko imbere ya horika tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Oya
yego, mu mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru izoba mu 2018 mu Burusiya, mu mikino yikuranakuranamwo intamba mu rugamba z'Uburundi zatsinze Seychelles ibitsindo bibiri ku busa mu rukino rwabaye ibujumbura mu Burundi.
Intumwa zishiramwe y'ibihugu by'Uburaya zagenduje amatora mu gihugu ca Guinea zatangaje ko naho habaye ingorane zijanye n'ibikoresho, ngo ayo matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa Mungu yagenze neza kandi yabaye ku mugaragaro. Ayo majambo yatangajwe uyu munsi kwa kabiri n'umukuru uyo muri Frank Engel, ratandukanye n'amajambo yashikirijwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bahiganywe muri ayo matora. Bobo bavuga ko ayo matora akwiye gufutwa ngo kuko bayatunganije bayivye bayibira president Alpha Conde.
Ibiro vyishiramo mpuzamakungu ONU bijejwe impunzi ku isi HCR biranegura vyivuye inyuma ibitero vy'ubwihevyi vyagizwe n'umugwi w'abagwanyi ba Boko Haram hagapfa abantu 47 ahitwa Bagasola.
Itohozwa ryakozwe n'igihugu cy'u Hollande gerekeye indege y'igihugu cya Malaysia numero MH17 yarasiwe mu kirere cyo mu seruko w'igihugu cya Ukraine. Hari hasanzwe habera ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine hamwe n'abagwanyi ubutegetsi bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rusiya. Rivuga ko iyo ndege yakorewe na misile yarashwe n'ivyuma byo kurasa indege byakorewe mu gihugu cy'u Rusiya. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer Martin Kurtias yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije
na Oriane Tangishaka. Mwakoze kudutega amatwi kuri uno mugoroba. Mugire umugoroba mwiza naho butaha. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.